Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Patrick Mitabaro.
Mwiriwe mwewe mwese mteza matuki radio Nzamba agateka kawe sangu ikaze murikano kanya kama kuru mwurimi wikirundi ayo kuru no mugoro wa ahagaze kuri zino ngingo nguru nguru zikurikira amafaranga angane milioni amajanabili na minongibili nazibili za madorari ya banyamerika ni ya makungu asabwa kwegeranya yo gufasha impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi ishiramwe HCR riri kumwe n'amashiramwe agera ku 33 akora mu gisata cy'ugufasha impunzi niyo yaraye abishikirije ubukene bw'umunyaga nkuba nabwo burasinzikaje umwe mu buzi ukoregwa muri zone ya Magara ni muri komine ya Bugarama icuma bita transformateur mu Gifaransa kimaze iminsi cyarononekaye ishiramwe Regideso ribijejwe rikaba ryidogegwa n'abanyagihugu n'abantu batatu baraye basize ubuzima mu ntara ya Mwaro abandi babiri barasinzikarira bose bahuye n'isanganya cyo gukubitwa n'inkuba Teodomire Manirambona ari mu buhinga bw'ivyuma sangu kazi mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
tasubiye kwa ramutsa mwese ishirahamwe gitaba impunzi rifatikanije n'amashirahamwe 33 bakorana litera kamo amakungu ngo yegeranye amafaranga ngane miliyoni amajana 222 z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi mu itangazo ayo mashirahamwe yasohoye avuga ko ayo mafaranga yofasha kugira ngo impunzi z'abarundi zishobore kuronka byankenerwa byo kubaho ni nkuru tubaza Jean Baptiste Biriha
Mandikuru hamagarira amakungu kwegeranya uburyo bwo gufasha impunzi z'abarundi cyane cyane kugira ngo zishobore kuronka byankenerwa nk'ifungurwa aho zikika umusaya amashure kwivuza no kuronka amazi meza cyane cyane mu ntumbero yo kwikingira kiza cya coronavirus ishyirahamwe HCR riri kumwe n'ayo mashyirahamwe 33 ribona ko imfashanyo mpuzamakungu ikenewe cyane kandi byihutirwa kugira ngo impunzi zishobore gukingirwa bihagije zongere zigire amagara meza mu bihugu bibanye byazakiriye ibyo bikaba byashwijwe na Clementine Kweta Salami umuyobozi w'ishirahamwe HCR mu buseruko ihembe rya Afrika no mu byaga binini kubwo mutegetsi kwegeranya ubwo buryo byerekana ko amakungu atahebye impunzi z'abarundi n'abazakiriye ako kamu kakaba rero gafise n'igisata cy'uburyo bwagenewe impunzi z'abarundi zitahutse gushaka kwazo atagitsure mu mutekano zosahirizwa n'ikindi gisata kijejwe gusubiza muzabo impunzi z'abarundi mu gihe zitahutse mu gihugu cy'amavukiro mumenya ko mu mwaka uheze wa 2022 ako kamu ko ushigikira impunzi z'abarundi ku miliyoni 263 z'amadolari yari yasabwe kwegeranywa habonetse bice bitarenga 40% ibyo bikaba byagize inkurikizi mbi cyane ku buzima bw'impunzi no ku bisata bitandukanye byaho impunzi zakiriwe
Jean Baptiste Bireha twibutse kwishyiramwe HCR ryaheruka gutangaza ko bizogabanya imfashanyo rigenewe impunzi ku rugero rungana ibice 60%. Abanyagihugu bo muri zone ya Magara muri komine ya Bugarama mu ntara ya Rumonge baridogera abakozi b'ishyirahamwe Regideso bavuga ko bamaze igihe kinini bataronswa umuyaga nkuba ku gicuma cyitwa transformateur cyamaze gusha bagasigura ko byinshi mu bikorwa nako bisaba umuyaga nkuba bitagikorwa bagasaba ko ico kibazo cotoregwa inyishu idoniduna odas nimbona
Ziba ngaho mu Rumonge zimenyesha ko haheze ukwezi n'igice umuyaga nkuba utaboneka muri zone ya Magara intandaro ya byose ngo ni icuma kigabanganya uwo muyaga nkuba citwa transformateur mu rurimi rw'Igifaransa cahiye ico naco ngo ni kigira kabiri gihiye mukiringo kidashika ameza tanu. Ayo makuru akavuga ko agahombo ari kenshi muri kino gihe biturutse kwibura ry'umuyaga nkuba. Abahahombera gusumba munabacuruza ibifungurwa nk'inyama, amafi canke amata. Abandi babangamiwe nabakora umwuga wo gusudira hamwe na bakinyozi. Abanyagihugu basaba abarongoyereje dezo kubaronsa ikindi cyuma cha transformateur ngo handi ho bagiye kwicwa na kigoyi. Nitwashoboye kuronka urongoye igisata cha rejidezo mu ntara ya Rumonge kugira ngo aduhe umuco.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cha coronavirus? Ni gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwa? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako na akamu kahajyo inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Turabananya nano makuru. Hari abantu batanu baraye bakubiswe n'inkuba mu ntara ya Mwaro, batatu muri bo bakaba baciye bacikana, abandi bakaba bariko bavurirwa kwivuriro ryo muri komine ya Kayokwe nkuko makuru ava i Mwaro abivuga. Abagabo uko ari batanu bari bugamye imvura mu nzu atawibamwo iri hafi y'isoko ya Mwaro idonido na Belancile nini nazwe.
Abo bantu batanu bose bari basanzwe bari muri rimwe mu mashirahamwe afyatura amatafari yitwa Twiyungunganye. Makuru atangwa n'abari mu ntara ya Mwaro akanemezwa n'igipolisi avuga ko abo bantu uko ari batanu bari bugamye imvura yari kwiragwa nk'igihe cy'isaha cumi zo kuri uyu wa kabiri. Bari bugamye mu nzu atawibamwo iri hafi y'isoko nkuru ya Mwaro ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Niho inkuba yabakubita, batatu baca bapfira aho nyene. Ayo makuru abandanya avuga ko babiri bakomeretse cyane baciye bajanwa ku ivuriro ritoyi ry'umuryango utabara imbabare kwa Huje. Gushika kuri uyu wa gatatu abo bakomeretse bakaba barikiriko baravugwa nk'uko amakuru atangwa n'abari aho Mwaro abivuga. Abitavye Imana baciye banyarukanwa mu buruhukiro bw'ivuriro ritoya ry'iryo shirahamwe ritabara imbabare kwa Huje. Abo bakubiswe n'inkuba bafise imyaka iri hagati ya 20 na 40 bakaba bava mu ntara za Kayanza na Mwaro nk'uko bimenyeshwa na bagenzi babo bikanemezwa n'igipolisi cyaho mu ntara ya Mwaro.
Arakoze Belancile nini nahazwe. Abantu bane nabo bariko bitegurira kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi baherutse gupfa mu gihe bariko barakora imyimenyerezo nako ya gisirikare mu kambi yo mu Kayanza. Babiri ba nyuma bapfuye kuri uyu wa mbere mu gihe bari bahejeje kwiruka kilometero bitandatu. Abandi babiri bari bapfuye imbere yabo mu myimenyerezo nk'iyo nyene. Ku bwa Graciano Rukindikiza yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi ngo byerekana ko ugwaruka rutabanje gupimwa neza n'abaganga kugira bimenyekane ko bafise ubushobozi bwo gukora igisirikare. Graciano Rukindikiza.
Nibidasanzwe kuko nivyahora biba mu gisirikare mugabo cyane cyane amakosa ntaba yerekeye abasirikare, makosa yerekeye cyane cyane abaganga ubwa mbere baba bapimye kubona yuko babikwiye. Uko umuntu yomeye nuko mu baganga bapima mu bisanzwe nta byuma bikomeye bakoresha, ni bimwe byo kupima nyene bisanzwe kuraba umuntu bakamubaza. Nibaza je ku bwanje yuko bashobora kuba harabayemo ibintu bibiri cyangwa ikintu kimwe muri ibyo bibiri. Icya mbere ni uko ugwaruka rushobora kuba rwaragiye mu ihiganwa ugasiganwa rwose gushika naho hamye umuntu yumva yuko arushe ateza kugabanwa inguvu hamwe umuntu ahereza kumugana byo byonyine ntibyo babikwiye. Ikindi naco nuko hakwiye corona i Burundi abo bantu ni bari basanzwe bafise ingorane zo guhema bo baranduye mu gihe bari ko barashikwa hamwe hanyuma bagaca abari bo biruka bigasanga habaye ingorane mugani badacane cyane kumunya ibyo yuko mu minsi iza igisirikare cyo banza kiza kubapima neza mbere yuko batangura mu mahiganwa mu bisanzwe nta gisirikare cyahora kipima imbere yuko batangura amahiganwa abantu baje ni bo baje nyine guhiganwa babanje kwipima bo nyine ubwa mbere babyizigiye
nkubero nciye nsozera ko ano makuru mwakoze mwese ko mwadukurikiye bakoze bagenzanje badufashije kugira dushobore kwebashikiriza inisango y'amakuru ni ku munsi wejo na utaha.